Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatanu, itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi 2018. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri miko. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote na baki ya kunyumba alesi tunakimbia na tulikimbia tu hivi.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'Abanyekongo zibandanya guhungira mu gihugu cy'u Buganda zihunga ingwano ibandanya kuba mu karere ka Ituri. Avuga ko imbere yo guhunga inzu yiwe yaturiwe. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ikigo giherekanye amafaranga gikoresheje amakarita bita Mastercard mu Rwanda, hamwe niyerekeye ikibazo cy'amazi mu karere k'ibiyaga binini. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko rizobandanya rifata mu mugongo igihugu cya Liberia, na cyane cyane mu bijyanye no gusubiza hamwe abanyagihugu. Inyuma y'itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatatu, aho ikiringo cyaryo muri icyo gihugu kizoba kirangiye. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane i Moronvia n'icegera cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed. Uwo mufasoni Mohamed yakiriwe na perezida wa Liberia George Weah ejo ku wa kane, mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo ONU irangize imirimo yayo muri icyo gihugu kiri mu bikenye cyane mu karere ka Afurika y'Uburengero. Inteko za ONU zagiye muri Liberia mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2003, inyuma yaho hadukiye intambara yabonse rimwe yaheze ihitanye abantu bashika 250,000. Mushingwamanza yari arongoye umurwi wahanura perezida Donald Trump wa Leta Zumwe za Amerika, ariko mu matohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza dasanzwe Robert Mueller ku kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ejo kuwa kane yaratanze imihoho mu mabanga yiwe. John Dowd mu itangazo yashikirije yavuze ko igitumye atanga imihoho ari uko atashimishijwe n'uko impanuro baha perezida Donald Trump atazubahirije. Kuva mu kiri heze niho John Dowd yatangura kurongora umurwi w'abashingwamanza bahanura perezida Donald Trump kuri dosiye y'Uburusiya. Ku kibazo nk'icyo nyine, perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje ejo kuwa kane ko azosubiriza Lieutenant General H.R. McMaster n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu hagati muri White House. Mu nyuma gato y'iryo tangazo, General McMaster nawe yaciye ashikiriza ko agiye gukuruka mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri irici ryimirije no guhagarika imirimo yose ya leta. Amakuru ava mu bimenyesha makuru aha muri Amerika avuga ko mu bikorwa vyiwe mu biro by'umukuru w'igihugu yamye adahuza na perezida Trump ku bibazo bimwe bimwe, kandi ko byashika ntiyumvikane n'abandi bategetsi bakomeye muri White House harimwo na John Kelly umunyamabanga mukuru mu biro kwa perezida, hamwe na Jim Mattis umushikiranganji wo kwivuna abansi. John Bolton yahoze ari ambasaderi wa Amerika muri ONU niwe agiye kuzoca amusubirira. Ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International gishinze guharanira hagati y'akazi na muntu ku munsi wa kane ryaragirije ibihugu byo mu burengero bw'isi birimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza kuba biha ibirwanisho Arabia Saudite n'ibihugu bifadikanije kuba barakoze ivyaha vyo mu ntambara mu gihugu ca Yemen mu kiringo cabawe imyaka 3 iyo ntambara imaze. Umuyobozi wa Amnesty ajejwe ubushakashatsi mu karere ka Barabu Lin Maluf avuga ko hari bimenyetso byerekana ko ibirwanisho bifise ibiciro agaciro gaharurwa ku mamiliyaridi y'amadolari bibandanya birungikirwa Arabia Saudite byakoreye amarorerwa abasivile mu gihugu cya Yemen. Amnistire yemeza kandi ko mu matozo yakoze impande zose zifise uruhara muri iyo ntambara zahunyanze amategeko mpuzamakungu kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2015 abantu bashika 10,000 barishwe hanyuma barenga 53,000 barakomereka muri iyo ntambara muri ico gihugu ca Yemen. Abarwanyi barenga 15,000 barwanya leta ya Siria n'imiryango yabo bariko barava mu mihaniri mu buseruko bwa Guta mu gihe igisirikare ca leta ya Siria cegereje gufata umurwa mukuru wose. Abarongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siria bavuga ko bizeye kuko guhunga kuzomara iminsi itari mike kandi bazova no mu bice bibiri byo mu buseruko bwa Guta biri mu minwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo masezerano yo kuva mu gisagara yumvikanywe ko n'Uburusiya leta ya Siria hamwe n'abayigwanya arimo no guhanahana abanyororo bagizwe imbohe ku mpande zose. Abasirikare ba Siria bafatanije na Siria nyene nibo batanguje ibitero by'indege byatumye basubira kwigarurira ubuseruko bwa Guta mu kwezi guheze. Iyo mirwano imaze guhitana abantu barenga 5,500 isiga abasivile batashoboye cyangwa batashatse guhunga mu bukene burenze urugero.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda, ikigo gihererekanya amafaranga gikoresheje amakarita ya Mastercard cyatanguje umugambi mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Asunta Kaboyi aradushyira ku mayange.
Uyu mushinga watangiye mu Rwanda utanyanya kayabo ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda babuze imirimo ariko bafite imishinga ikoze neza. Iki kigo cya Mastercard kiteguye guhanga imirimo itari munsi y'150,000 mu myaka 12 iri imbere. Usibye guhanga imirimo, iki kigo kinateguye gufasha uburezi bw'u Rwanda mu gikorwa cyo kwigisha abarimu bagaha amasomo abanyeshuri azabafasha kurangiza bahita bajya ku isoko ry'umurimo. Uyu ni Dr. Eugene Mutimura, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda.
Iyo rero ubonye umufatanyabikorwa nka Mastercard Foundation ashora miliyoni 100 mu myaka 5 mu gihugu, ni amafaranga menshi cyane yuko ibikorwa bifite target n'ibyo bashaka kugeraho bifatika, harimo guhanga imirimo ku rubyiruko cyane abana b'abakobwa mu cyiciro cya tourism na hospitality management. Ibyo twabonye yuko ari byo bifasha cyane umuvuduko w'iterambere mu gihugu cyacu, ariko ntabwo wabigeraho gusa udashyizemo investment cyangwa udashyizemo ibikorwa nyirizina. Cya kabiri ni uko barafatanya na leta, kandi leta ni kimwe mu byo yahisemo kugira ngo ube umuvuduko w'iterambere. Icya gatatu cyo navuga ni uko Mastercard Foundation nibwo bwa mbere ishyize ibiro byayo hanze ya Canada.
Ku ikubitiro uyu mushinga uzibanda ku rubyiruko, ari narwo rukunze kugaragaza ibibazo bituruka ku kubura akazi. Urubyiruko rwaganiriye n'Ijwi rya Amerika ruvuga ko rumaze imyaka rurangije kaminuza ariko bakaba barabuze icyo bakora.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaje, nibwo ubibona haba hari abantu benshi cyane, ndetse hari igihe uhagera ukumva ubadekuraje, ukumva nta n'ubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80. Tuga guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora, ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye.
So nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga, birageza kuvabonerekana yuko nakwikorera ajyo ntabwo byashobokeye kubera ko usanga imisoro n'ibucuruza nk'ibintu wenda bifite agaciro k'ibihumbi nka 300, ugasanga washatse gusoresa kimwe n'umuntu ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka 5,000,000. nagerageje no kwikorabira
umushinga mugari watangirijwe mu Rwanda ufite intego yo gufasha urubyiruko rwa Afrika guhanga imirimo igera kuri miliyoni 30 mu gihe cy'imyaka 5 ikigo cya Mastercard kivuga ko Afrika ari umugabane ukura cyane kandi ugizwe ahanini n'abakiri bato iyi kaba impamvu yatumye berekeza muri Afrika mu Rwanda niho Mastercard yatangirije uyu mushinga bwa mbere mbere yo kugeza mu bindi bihugu bya Afrika urubyiruko rwo mu Rwanda rwamenye iby'uyu mushinga mbere rurizera ko ruzungukira kuri uyu mushinga
ikibazo cy'ambere gihari kandi twese tuzi nuko nta kazi gahari uburyo bworoshye rero nuko ishakira umuyoboro icyo dusaba rero urubyiruko ari nacyo twebwe ababashe kugira ikintu dutangira turi kuvuga uyu munsi nuko ugira igitekerezo ukanakibwira abandi nibwo buryo twakoresheje kandi ntekereza ari nabwo leta idufasha kugira ngo dukomerezeho tubwire n'abandi ibitekerezo birahari n'ibyinshi dore umufatanyabikorwa abaje rimwe na rimwe njyewe nabonye mentorship nabonye coaching biciye muri project za Mastercard nta nubwo Mastercard ubwaye bundi yazaga kuri tere ariko noneho yaje kuri tere uyu mwaka imyaka 10 ishize yarakoraga ariko itaza kuri tere icisha muzindi organizations ziri mu gihugu ubu noneho yaje mu gihugu ubwaye irahibereye bivuze ngo kwizeye ahubwo ko bigiye kuzamuka kurusha ibyo twebwe twabashije kugera
ikigo cya Mastercard cyemeje kubaka ishuri ry'icyitegererezo muri buri karere k'igihugu iryo shuri rizajya ritanga ubumenyi bukenewe n'abatanga umurimo Mastercard ivuga ko igiye gufasha urubyiruko cyane cyane rw'igitsina gore bibanda cyane ku nzego z'ubukerarugendo n'urw'amahoteli Mastercard ifite icyicaro muri Canada Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali
Tuve mu Rwanda tuje mu Buganda aho impunzi z'abanyekongo zibandanya guhungira ku bwinshi muri ico gihugu mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana arabidushikiriza
Amazi y'ikiyaga Albert ni meza ndetse atayababengeza ariko ashobora no guteza kaga umuryango w'abibumbye uvuga ko impunzi nyinshi z'abanyekongo zapfuye zigerageza kwambukira iki kiyaga bakoresheje ubwato bujegajega kwambukiranya iki kiyaga berekeza Uganda n'urugendo rw'amasaha 5 buri munsi haracyaza abandi benshi bahunga imvururu ziri kubera mu ntara ya Ituri Tam Daniel Rogers uhagarariye HCR ahitwa Sebaguru muri Uganda aho izi mpunzi zakirirwa aragira ati
and some are even taking cattle like goats like
bamwe muri bo ndetse bazana n'amatungo nk'ihene inkoko n'inka ubwato bumwe bwaruhamye bwarimo inka 27 izo nka zose zarapfuye ariko turokora ubuzima bw'abantu
but the human beings were rescued
impunzi nyinshi ijwi rya Amerika yabonye zari zifite ibikoresho bike abenshi baracyashakisha abana n'ababo bakunda baburanye uwitwa Dunia Sikwetu Sorongoni amaze ukwezi ataracirigera umugore we
wakati walikuja usiku wakavamia wakauwa vigani
avuga ko igihe baterwaga hari nijoro kandi ko hishwe urubyiruko rwinshi nari mu gipangu numva abantu benshi bataka nsohotse kureba nasanze abaturanyi banjye bose bicishije imipanga nahise nshika kuri site ya Sebaguru abakorera bushake basaba impunzi zikiyashika kujya ku murongo zikurira imodoka hari umuvundo baravuga ko bananiwe cyane imvururu hagati yabo mu bwoko bw'abahema n'abalendu zimaze imyaka myinshi abarokotse bavuga ko batakinabura ibyo bagiye guterwa bitandukanye no mu myaka yashize kandi ubu n'abagore ntibabareka Chantal Lava aragira ati
walichoma nini nyumba yangu na vitu yangu yote na baki ya kunyumba
batwitse inzu yanjye n'ibirimo byose twahunze nta kintu na kimwe dufite n'iyi myenda nambaye nayihawe n'umugiraneza ngeze ku mupaka yahunganye n'abana be babiri ababyeyi be n'abandi bavandimwe bose barishwe hagati muri uku kwezi kwa gatatu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangaje ko impunzi 400 zahungiye muri Uganda ziturutse muri Ituri abarimo guhunga ubu barajyanwa ahitwa Cyangwari baracyaza bahunga imvururu uwitwa Kayiwa Ce waravuga ati
mina si cyada ku radio banduku yetu bo kwa nini
numvise kuri radio abalendo bavuga ko turi abavandimwe ariko kubera iki baje bakatwiraramo n'imihoro imyambi amacumu n'amashoka kuki ntacyo abasirikare babikoraho kuki birantangaza rwose niba ari politiki ntabyo tuzi
kama kuko politiki si panajwa
ikagoma bakirirwa gahamaze kuzura abayobozi ba Cyangwari baratinya ko ashobora kwaduka icyorezo cya kolera mu kwezi kwa kabiri impunzi zisaga 600 zafashwe n'iki cyorezo 26 bahita bapfa umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kuri aho uje ishami rya Uganda urakangurira impunzi gukaraba intoki neza mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo kuva mu 2016 Uganda yakiriye impunzi zisaga miliyoni ziturutse muri Sudani y'Epfo ubuyobozi bwa Uganda buzi neza ko bukeneye imfashanyo yihutirwa kugira ngo babashe kwita ku mpunzi nyinshi zikisukiranya ziva muri Kongo.
Arakoze mugenzi wacu Claude kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi ry'Amerika. Tuve mu Buganda tuje mu Burundi mu gihe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu aho harejo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi. Uyo munsi washitse imitumba imwimwe yo muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoki ifite ingorane nyinshi zijanye no kwiteza imbere kubwo ubukene bw'amazi buharangwa. Mu ntwaro bavuga ko ubwo bukene buva hanini kwigwirirana ry'abantu mu gihe n'amazi ubwayo atera kena mu masoko. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonze.
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba ya komine Mugwi ufise ubukene bw'amazi. Abanyagihugu baho bavuga ko kugira bashikira amazi meza bafata urugendo rw'amasaha 3. Kukaba nkako abajeje intwaro kuri uwo mutumba bavuga ko ufise ibombo rimwe rya rusengo. Amakuru tubandanya dukura mu bajeje intwaro nuko uharugwa ko abantu bagera hafi 27,000. Ivyo biruko mu gihe muri rusangi umutumba umwe wategerezwa kuba ufise n'imiburiburi za rusengo 8. Urongoye igisata kijejwe kubungabunga inyubakwa z'amazi muri komine Mugwi niyo nkuru Jésus Marie asigura ko ubwo bukene bw'amazi buva kwigabanuka ryayo mu masoko maze bikunyugwa n'igwirirana ry'abayakoresha.
Uyo mutumba urabangamiwe n'ikibazo cy'amazi kandi n'umutumba uriko abenegihugu batari bake. Ingorane rero zihari ni uko kuri uyo mutumba nta masoko y'amazi ahari ku buryo twububakira za rusengo. Ayo masoko rero ntayahari. Hanyuma mu myaka iheze amazi y'amabomba yarashikayo igisagara cy'Imugwi kitaraguka. Hariyo n'ishuri rya primaire bita Ecofomasha amazi yarahashika, ariko gushika uno munsi igisagara cy'Imugwi cyagukiye ntibikunda ka amazi ashikayo. Kandi niyo twayakura mu masoko amazi yaragabanutse cyane ku rugero rutari ruto yarakamye.
Ubwo bukene bw'amazi bufise ingaruka nyinshi ku banyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Masha. Hamwe ni ku bijyanye n'amagara meza aho bavuga ko bataronka yo boga ku mibiri. Kukaba nkako benshi bambaye impuzu zitameshe cyane cyane abariko baregereza izabukuru hamwe n'abana bakiri bato. Eka no ku mibiri yabo iri ku buhoma. Uyu mutama atubwira ko ninda ziraye mu mpuzu bambara.
Inda rero nizo tugwaye no rero bwa mbere kukubera ubukene bw'amazi. Urabona ni nk'aka gafurani karamaze hafi ukwezi katamezwa hejuru yo kubura amazi.
Hambavu y'izinda hari n'utundi dukoko dutera amavunja tw'imbaragasa tubajya kubera isuku rike. Uyu mukenyezi atubwira uko bimugora kuronka amazi atekesha n'ayakoresha isuku.
Turafise imbaragasa kubera ubukene bw'amazi. Urabona nk'ibi bihudu nambaye ntibimeshe. Urabona ngiye kutuvoma, urabona ko nshaje ndatuzanye ngira sinda natwiyoga nshangira nti nzodukoresha ejo. Ndabiko iminsi yo biriyongera.
Komine Mugwi isanzwe yimbuka ibitoke byinshi. Izo ubwa mbere mu makomine atandarizwamo inzoga ziva mu bitoke. Ariko kubwo ubukene bw'amazi umukuru w'umutumba wa Masha Tibandetse Onesfor avuga ko abarimye ibitoke bahagaritse kubiganamo inzoga.
Benshi barabihevye iyo batwadufise amazi n'imiduga ibiza gutora inzoga ngaha. Ariko kubera kuye ngorane ibitoke bacaba bijyana ukabipakira ukabishora imugu. Ibindi navyo agasoko dufise bica biza kugurwa n'abantu bava mu manege. Umucumba wa manege n'ubucuruzi karangura ibyo bitoke kubegeye barabara bonka n'amazi nibo bashaka bigana.
Ingaruka z'ubukene bw'amazi ziraba inzitizi no mu bijyanye no gutanga indero uko bikwiye mu mashure. Uyu mwigisha wo ku ishure shingiro Masha arabitwiganira.
Umwana ashora kuza agashika nka saa 2 n'inusu bamumaza ati wariye ati nari kuvoma. Ne waharuri ya voma ugacuvuga ati ntakunde. Bijyanye n'indero biragoye kuko nko mu minsi yahera twarigeze ari nko ku wa mbere babwira abana ati mbo turi abana baje batoze. Ukabaraba. Wanamurungika muhera tegenda uje woze ntagaruka kuko amazi atabaje ayakura kuko ari kure.
Ababyeyi barereye kuri rino shure shingiro rya Masha bafite impungenge ko abana babo bashobora kwasiga ubuzima.
Abana ngaha turibaza ko bazohava abana harira n'ishyano. Umwana arashaka amazi ngaha ku ishuri akabura ye yakura akirukanga mu mihana cyangwa mu masoko ayorora ibintu bibi byose bapfa kunwa banywe biziba bakahandurira indwara. Umwana hari n'igihe agwara bikarinda gusaba yuko barinda gusaba amazi mu mihana yo kumusuka ko kugira yoroherwe mu mutwe baronke ingene bamushikana kwa muganga.
Ntwaro bavuga ko mu migambi izorangurwa uyu mwaka harimo kwegereza amazi abanyagihugu bo muri komine Mugwi. Umuhanuzi wa musitaneri w'iyo komine ajeje intwaro n'imibano Salvatore niyo buhungiro avuga ko uwo mugambi bawutegekanirije imiliyoni zigera kuri 75. Aha tukamenyesha ko ubukene bw'amazi byongeye buva no kutabungwabungwa neza kw'inyubako z'amazi. Niyo nkuru Jésus Marie ajejwe igisata kibungabunga izo nyubako muri komine Mugwi avuga ko icyo gikorwa kitaborohera kuko bakoresha amafaranga avuye mu ntererano y'abanyagihugu.
Icyo gikorwa rero ntabwo kitworohera kuko n'amafaranga dukoresha ava mu banyagihugu nyene. None rero abo banyagihugu mu gihe bataba bafise amazi kumubwira ngo riha igiciro kingana gutya a kugira ngo tubakorera amazi tuyabungabunge ntabyumva neza. Afuma avuga ati muyakore hanyuma turihe amazi tuyabona. Natwe rero tukaba tudafise ikigega twikorako kugira ngo dukore ya mazi.
Umutumba wa Masha, Gitohera na Manege niyo mitumba ikenya amazi kuruta iyindi muri komine Mugwi. Amakuru dukura mu bajeje intwaro avuga kandi ko nko mu kiri heze amezi abiri yaheze atanima ry'amazi rikorotse mu gisagara cya Mugwi. Mu ntara cy'ibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kubijyanye n'ibibazo by'amazi, impunzi z'abarundi zirenga 300,000 ziba mu kambi nshasha ya Mulongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifuza ko ikibazo cy'amazi adahagije muri iyo nkambi cyokemurwa kugira ngo birinde impunzi kuza zirasohoka ikambi zije kurondera amazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo mu buseruko bwa Kongo.
Muri inkambi nshasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka, aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe. Ndi Mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yabwijwe ijya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya zira ku gihe.
Icyo kibazo cy'amazi twewe tugifite cyane rwose, ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane, ni ikibazo cy'ingorane cyane. Kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza, ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika runo munsi amazi kwemeye kuvoma mu gatondo. Ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hari n'abakamira ko batayarose bakashya biruka mu banyagihugu hepfo mu bakongomani kuja kuronera amazi. Ntajewe ikibazo ho nyene akarorero narimaze indi yose ntashya amazi ku mubiri aho nyene no kubirenga je nazindutse kuvoma baravuga ati none wewe waraye kurima je nagize ikibazo cy'ejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge. Nari mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu murete je mbanza kumuvomera abanze kuronka amazi. Icyo kibazo cy'amazi rero kwenga cyaduhanze cyaguduhangaje.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika. Nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhushya zihawe.
Kugira abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara narwo ruri hafi y'ikilometero n'ibindi birenga kugira ushyika n'amazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi cyanke 800. Tanganyika nayo irahantu kure cyane
Eyo nyene yoba iri hafi y'ibirometero bibiri kugira woba uduganya amazi udafite nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ushobora kuronka amazi kuba koronka amazi.
Ukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo horakirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya hijya ugahura ugahura n'abasirikare dufate ino mupolisi aca gufata kubaza ngo zana ibitambulisho twebwe natwe rero bikatugora kute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yokwama afite igitambulisho kuko nijoro wakuza kucyaka uwo munsi igihana n'uno munsi ayo byose sindi nk'uburyo bwo kuhuza nayo amazi rero naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sindi nk'ukuntu nizigure ikintu bakora ni iki bavuga ati ngaha jana amafaranga utayazanye tugushyira mu gasho nanye amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangaye aho ugengo ndayaronka.
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishyiramwe rya DC ko ryashyira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rike yajya kutagira amazi.
Bosare kugira mutwongereza uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi ahari umwandu wa mwinshi tuburiyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twigayo twiyoga umwandu gaca ugwirana agaca bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara gaca gwire cyo twosaba rero kutubwiriza amazi.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bukorera muri iyi nkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagize kiri muri iyi nkambi kigiye gushakirwa umuti. Tumenyeshe yuko iyi nkambi ishasha y'Umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mungemonge, Sange ndetse na Kavimvira. Pedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Umurongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migambi nyamukuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri iki gihe mu gihugu cya Siriya, Amerika ihanganye n'ubwicanyi butagira uko buvugwa. Ibyo bitangazwa n'umuhanuzi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu, Lieutenant General H.R. McMaster, mu ijambo yashikirije ku nyubako y'ikibutso cy'ihonyabwoko ry'Abayahudi i Washington DC. Mu kiringo cy'imyaka 8, intwaro ya Perezida wa Siriya Bashar al-Assad yishe idatora ifata abantu bunyamaswa, iricisha inzara, ifata abapfasoni ku nguvu, yongera ikoresha ibigwanisho by'icisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu bayo. Iyo ntwaro yaragize ibitero ku bitaro n'amashure n'abanyasiriya batagira uko bangana. Abanyasiriya batagira uko bangana barahagaritswe, baranyuruzwa canke barazimangana. Muri icyo gihe Leta ya Kiisilamu yaranyuruje ifata bunyamaswa, irica yongera itoteza abari mu madini ari kurushi muri Siriya, yongera ikora amabi y'agahomera bunwa. Bivugwa ko abantu bagera ku 500,000 bapfuye kuva ingwana itanguye muri Siriya. Mu kwezi kwa kabiri konyine abasivile bagera ku 1,400,000 barapfuye. Intambara muri Siriya yatumye haba impunzi zirenga imiliyoni 5 mu gihe abantu barenga imiliyoni 6 bataye izabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifata ingingo zigenewe gukingira abanyasiriya taco bagira gutsinda Leta ya Kiisilamu no gutuma abagize intwaro ya Perezida Assad babazwa amabi bakoze imbere y'ubutungane. Ubwa mbere na mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifasha mu guha uburyo urwego rwashyizeho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe gutororokanya ibyaha byakorewe muri Siriya, cyane cyane ibyaha bicyoza agateka ka muntu, no gutegura ibyemezo bishobora kuzokoreshwa mu gukwirikirana ibyaha byakorewe muri Siriya. Ubwa kabiri Amerika ifatanije n'impande bicuditse nk'inteko ziharanira demokrasi muri Siriya biriko bigwaniriza hamwe imigwi igira iterabwoba. Urunani rwaratsinze Leta ya Kiisilamu muri iki gihe rukaba rwarahabuje ibice 100% by'ubutaka bwari mu minwe y'abagira iterabwoba ba Leta ya Kiisilamu muri Siriya na Iraq. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukurikirana abo bicanyi gushika Leta ya Kiisilamu itsinzwe burundu. Ubwa gatatu Amerika iri gutanga ifashanyo igenewe abanyagihugu irenga imiliyari 7 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari agenewe gufasha abanyasiriya bari mu gihugu no hanze y'igihugu. Amerika kandi iri gukora kugira ikingira abasivili ataco bagira ibitero bikoresheje ibigwanisho by'imyuka y'ubumara no gutuma Assad yishura ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho bigayitse. Amerika ifatanije nabo bacuditse n'izindi mpande bikorana bizobandanya gushyira ahabona ubunyamaswa bukorwa na Leta ya Siriya hamwe no gutsinda Leta ya Kiisilamu no gutanga ifashanyo igenewe abanyagihugu hamwe no gutuma ibitero by'ibigwanisho bikoresha imyuka y'ubumara bidasubira kuba. Amerika imenyesha ko Perezida Assad ategerezwa kubibazwa kandi ko atankeka azobibazwa.
Ibyari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi ndashimiye abadufashije mu bwinga bw'ivyuma ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye cyane ndabifuriza umunsi mwiza Imana ibahezagire.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.